rimwe kabiri twagiye.
Wewe wabonye urusogi rwatawe na sokuruza, ndabizi warabonye gushengera kwa mutagasenya mwiza, ntaho wigeze uhindura izina yo wagumye uri Burundi, wakugendereye ntiyigeze kuguza inyama y'ikindi, wakuye rumarizi wabo kuko yashaka kugufata mpiri kibuza kakwitirirwa. Ingabo z'umwami ziramwanikira kuko Burundi butazi kuvomerwa. Ekanda agahinda kari kunyica iyo tuguma turyamira umunani imbere y'abana bacu. Imana ishimwe ku munsi umwe ikibendera
yo turirimba Burundi bwacu. Hangama Burundi,
hangama
warapfunywe ntiwapfuye,
hangama
Burundi bwa nyaburunga,
hangama
kirasimba impanga,
hangama
yeah. Wadushikije kunaye yo kwikukira niharambe abatama bo mu buyenzi bamufashije nao kenshi tubibahira. Ndashimira patiri harenga yabo kururimbo rurimo umutima munini yo kuruta igisabo. Iri juri shikire kumwari zingabo dashe tubuzima mu gukingira imbibe z'ubwatubyaye. Namutsayo tukayobagabira kibuza kababatiza ngo murahutse ukuru bantare. Ukwikubwira kwiza kubu nuko tworeka kurabana amazuru tugakundana tutinubana tukabiraga n'abuzukuru.
Hangama
warapfunywe ntiwapfuye,
hangama
Burundi bwa nyaburunga,
hangama
kirasimba impanga,
hangama
yeah.